ikiganiro yaga ikiganiro yaga ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu isange Uvira Rusenda Murongwe Baraka Fizi Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kiganiro yaga mugitegurirwa n'ugwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafadikanije n'amaradio 10 yo mu ntara Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubyubuhinga n'ishiramwe Internews.
Bashinga naye bapfasoni namwe mwese muduteza amatwi ndabaye mwiriwe cyamwaramutse bivanye nawe muherereye kaze rero mu kiganiro yaga kigira ica 39 mugiye gushikirizwa na Jewe Mabre Kavunjapori duhere mu Rusenda. Ubumwe bwa buraya bwaratanguje ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere Roma uyu mwaka turimwo igenzurwa ry'ivyashitswe ko mu mugambi gwaruka gw'impunzi z'abarundi menya amakuru giranira ikiyago n'umubano mwiza warushigikiwe uburyo bw'amafaranga no mu muryango w'umwe bwa buraya kuva mu mwaka wa 2017 bari ufise intumbero yo gusimbataza umubano mwiza hagati y'impunzi z'abarundi zibarizwa muri territoire ya Uvira na Fizi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye ukaba washigwa mu bikorwa n'ishiramwe ry'abongereza Internews. Impunzi zavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu ni kuri Samuel yimenyereza mu kiganiro yaga zikaba zitagomba kumva irangira ry'uwo mugambi zigasaba nyabona ubwo bumwe bwa buraya kongera gushigikira uwo mugambi.
Gusuzuma ry'umugambi gwaruka gw'impunzi z'abarundi lonswa makuru y'ikiyago n'umubano mwiza ryatanguye kwigenekerezo rya mbere Roma mwaka 2020 abasuzumye 8 barungitswe n'ishiramwe ry'umwe bwa buraya Union Européenne mu kinofunofu bayaze n'imigwi itandukanye yo mu turere uwo mugambi waranguriwemwo. Impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda zashoboye kuyaga nabo basuzuma zarerekanye akamaro k'uwo mugambi zinemeza ko uwo mugambi wafashije mu gutsimbataza umubano mwiza hagati impunzi z'abarundi n'abakongomani bazakiriye. Impunzi zemeza ko kandi niyo biruko uwo mugambi hatari bwagere kurangira kuko hari byinshi bitari bwashikweko aba batera kamo nyabona ubume bwa buraya ufata mu mugongo kandi ishyirahamwe Internews kugira ngo ribandanye rirangura uwo mugambi.
Ku by'ukuri uyu mugambi wuje twarawushimye ku ruhande rw'impunzi wadufashije muri byinshi cyane kuko harashobora kuza nk'amakuru y'ibihuha atagira ishingiro y'iterabwate y'ubwoba ariko kubera uyu mugambi abamenyeshamakuru baca bakubitira hirya no hino bakamenya ukuri natwe impunzi tukamenya ukuri tukabaho dutekaniwe. Ni ukuri ni umugambi wadufashije cyane.
Uno munsi umugambi urarangiye ni igiki musaba ubumwe bwa burayi bwo bwari bushigikiye uwo mugambi?
Twebwe twosaba ubumwe bwa burayi ko bwotanga iyindi fashanyo yo kubandanya uwo mugambi mbere yo kanashaka bukamara n'igihe gisumba icyo wari wumaze ngaha kuko niwo mugambi wonyine mbona wafashije nki mu bijyanye no gucungera umutekano kuba abantu bari mu ituze niwo mugambi wakoze gusumba iyindi yose. Twosaba ishyirahamwe rya burayi ko ryokora igishoboka cyose ntiriduheve uwo mugambi ukabandanya kuko hagaze ni nk'uko bazoba baduhevye ntituzoba tugiraho tuvugira ntituzoba tugira icyo n'iryari ijisho ry'impunzi. Ni ukuri twabasaba bashishikare kuba ababyeyi batoragije uwo mugambi.
Tumenyeshe ko uwo mugambi ari wo watumye ishyirahamwe rihurikiyemo urwaruko rw'abamenyeshamakuru bo mu turere twa Fizi na Uvira ryitwa Ongea yaga rivuka. Uno munsi ibiganiro bitunganwa na Ongea yaga bica ku rubuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Samuel ni ukuri mu Rusenda ku bw'uruganda yaga.
Tugume mu Rusenda. Inyuma y'ukwezi zitaronse icyo dushira ku munwa ishiramwe pame yaratanguje kuyu wa kane igenekerezo rya gatandatu Roma ibikorwa byo kugabura amafaranga ku mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda kugira ngo zisume ibiryo byo mu kwezi kwa mbere turangije. Ayo mafaranga atangwa amafaranga y'amakongomani ko kivunjo cy'igihumbi n'amajanatandatu na 25 kuri buri dolare. Impunzi zikaba zidoga zivuga ko icyo kivunjo bavunjirwa ko ari gitonya cyane wisunze ku cyo mwiba inkuru ya Kongo. Basaba pame senere ni banki tembe bimwe by'umwihariko kwisunga ikivunjo cya banki nkuru y'igihugu. Ni inkuru twatohorejwe na mugenzi wacu Marie Charlene Ninazwe.
Kuva ku munsi wa kane ngamwe ikambi ya Rusenda je nyimpunzi yo mwikambi cyo turapokera amahera ifungurwa mu kwezi kwa mbere bashima naho tuyapokeye mu kwezi kwa kabiri umugabo gusa umwidogo nyamukuru dufise igihe pame yatanguye programme yo kuvuga yuko bazabara duha mahera tukisumira ke basinyiranye kontra amezi 6 ya menatembe bavuga yuko bazabara ruvunjira kugiciro idolare riri kuravunjwa ko tuba tubona muri Kongo idolare ryateye riduga ubavunja amafaranga 75,000 no kuvuga yuko kuri geta idolare 12 tuba tubona amafaranga 21 ariko tugatangazwa n'ukuntu babandaye abadivyo 19,500 urumva ubudasabwa amafaranga 15 ni menshi tugasaba yuko niburi buri basi nibafume baduha madolare nyine twimenye ngine tuyavunja undi midogo uyu munsi tuyitariki 9 twari kwiteze yuko tuzaba dupokera amahera ya meza 2 mugaye katubizigire nkuko byagenze kuba kweze mu mpera z'umwaka twizigire yuko nayo amafaranga y'undi ku kwezi azoboneka mugabo gusa kababaro kanini nago ruhombo turiko turagira nk'akaruru nka jewe nditaye 9 nduvuga mu byo amafaranga 13,500 umugihe tuzi yuko badandaza bagiye kurangura barangura mu madolari kandi narwe bakaje tuzimba bafatiye ugiciro wabaranguye
tugume aho nyene mu rusenda ishiramwe ya FPD y'abakenyezi biyunze ku bwiterambere yaratanguje kuva mu ndwi turangije ibikorwa byo kubaka utuzu twasugumwe tuzoronswa impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda hakaba hategekanwa kuzokubakwa utuzu twasugumwe 2,500 mu ikambi yose n'amashiramwe y'abubatsi ahurikiyemwo impunzi n'abenegihugu ariko abo bubatsi bakaba biyamiriza ico bise urugeri rw'igiturire aho bandikirwa agashiruka bute $3 zitatu z'Abanyamerika kuri buri kazu mu gihe babwirizwa guhabwa $6 n'igice nk'uko umugambi w'iryo shirahamwe ubivuga Yvette Munezero aratubwira ido ni ido
icyo gikorwa cyo kubakira utuzu twasugumwa impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda cyatanguye ku igenekerezo rya 2008 nzero uno mwaka shirahamwe ry'abakenyezi baharanira iterambere mu muryango AFPD mu kinofunofu ryo rikorera rangura icyo gikorwa gifashishije inani z'amashirahamwe y'abubatsi b'abarundi n'abakongomani nubwo biruko abarundi bari amaze ngo nta vyerade abubatsi baridoga ukuntu ico gikorwa kiriko kiragenda kuko bavuga ariko baribwa agashahara kabo babona aho bakagiriza AFPD ko amafaranga basezeranye kugira ngo bubake akazu kamwe kasugumwe yakuwe ku madolari 6 n'igice agashigwa ku madolari 3 byo babona ko ibyo bo babona nk'ubusuma utuzu twasugumwe 2,500 twose hamwe nitwa dutegekanijwe kuba kwa mu ikambi yose ya Rusenda nabo bafundi uruganda rwayaga warondeye abahagarariye ishyirahamwe AFPD muri ico gikorwa rurababura Nezero Yvette mu ikambi y'impunzi ya Rusenda kugurubuga yaga
Inondo inteko za gisirikare zihurikiye mu ishyirahamwe ry'ibihugu byunze ubumwe mu kugarukana amahoro muri Repubulika yaranire intwaro rusangi ya Congo MONUSCO ku cicaro cya Uvira yaratanguje kuva ku wa kane igenekerezo rya 30 umwaka wa 2020 ibikorwa byo gusanura ikiraro cyo kuruzi Sanza cononywe n'imvura yaguye kuva muri Kigarama umwaka wa 2019 iyo none karagico kiraro rikaba ryarabaye inambamyi ikomeye ku bakoresha ibarabara rikuru ry'igihugu nimero 5 abanyagihugu bo muri zone ya Fizi basaba isubirwamwo ry'ibarabara ryose nimero 5 kugira ngo biborohereze mu iterambere ibi n'ibindi na mugenzi wacu Thomson Onji batangarwa William
kuri uyu wa gatandatu itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2020 ibikorwa byo gusanura ikiraro cha Sanza tanga umwizero ku mashirahamwe yabagira neza akorera mu ikambi impunzi z'abarundi ya Rusenda igihome kigira kabiri carubatswe kiraheza kirafatanya ni cambere baruzuriza bakoresheje amabuye mato mato n'isima ku munsi wa gatanu baraheza bararuhuka mu kuzobandanya hanyuma ibihimba by'ibigazi byari byashizweho mu gufasha ibiduga binini binini kurengana niho bikiri mu ntumbero yo gufasha imiduga mito mito inzego mva makungu zaje gufasha kugarura amutekano w'igihugu cha Congo bita MONUSCO bamenyesha ko kuzuriza ibinogo by'umusenyi bizotangura vuba cyane ibikorwa byo gusanura bikaba byatanguye ku munsi wa kabiri tariki 4 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2020 iryo barabara kuba ryaracitse byahavuye bihagarika ibikorwa byo gufasha impunzi zo mu Rusenda na Murongwe amashirahamwe ataho yegamiye ya Fizi n'igisagara cha Baraka asaba uburongozi bw'igihugu kubaka byihuta ibarabara rikuru rya 5 mu gace ka Uvira na Rurimba bahamagarira abanyagihugu kubahiriza akamo ko guhagarika ibikorwa mu kuri mukiringo c'imisi 3 uhereye ku munsi wa mbere itariki 10 gushika ku munsi wa gatatu itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2020 mu ntumbero yo gusaba bashizemo inguvu gusubiramo ibarabara no guhagarika kuriha amatagisi gushika hatowe inyishu irama
tuje iminembwe amavuriro mato mato ibumba kinyokwe nyun amavuriro mato mato ibumba kinyokwe nonjwa Kisanya ni Kitumba muri Rurenge territoire ya Fizi yararonkejwe imiti kuva kwa gatatu igenekerezo rya gatanu Ruhuma mwaka wa 2020 ico akaba ari igikorwa cakozwe ni zone y'ubuvuzi y'Iminembwe ku ngabire y'ishirahamwe Metseda Afrique urusengero za ni Tempo ishirahamwe Jimbere Found n'andi mashirahamwe atandukanye kubwa abanyagihugu bo mwako karere bagizwe cane cane n'abafulero ababembe hamwe n'abanyindu babuze uko bagira bahitamo kuguma mu mihana yabo nubwo hama ugutana mu mitwe kwabitwaje ibigwanisho kuva mu kwezi k'umunani umwaka wa 2019 turangirize mu rusenda ishiramwe ya RD mfatanyabikorwa na Aseri yaratanguje biciye mu mugambi yaratanguje biciye mu isata c'uburaro n'inyubakwa rusangi ibikorwa byo gusanura amabarabara y'imigendranire ahuza site zose zitandukanye zo mu ikambi ya rusenda RD kaba iriko irangura ibyo bikorwa biciye mu mashirahamwe y'abarasta ahurikiyemwo impunzi n'abenegihugu iryo shirahamwe rihamagarira impunzi kubungabunga ayo mabarabara ni nkuru ya mugenzi wacu Eric itangishaka
inyuma y'amezi umunani amabarabara makuru makubasanzwe yinjira mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusende yarononeka bitewe n'imvura y'umurengera isanzwe yigwa muri ako karere ikambi herereyemo ishirahamwe yaherejejwe iby'inyubako mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusende yarasanuje ayo mabarabara gifashije ishirahamwe rya Rastafari rihurikiyemwo impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusende umviriza umwe uko yakiriye ibyo bikorwa kuri mikoro yacu nubwo biruko isanurwa gibira nubwo biruko isanurwa gibiraro by'imigenderanire mu ikambi bisanzwe navyo ne vyarabomowe n'iyo mvura bikaba bitari ku rutonde rw'ivyasanuwe ibishobora gutuma imodokari z'amashirahamwe kimuntu akorera mu ikambi mikambi bitayorohera gutembera ikambi aho twovuga nka Ruseha baniha ambulance mu kinofunofu isanzwe ikorera mikambi umwanya munini na pickup y'igipolisi benshi batazira fakurira gisanzwe kijeje umutekano mikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda jewe itangisha kaherike mikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda ubuseruko bw'igihugu giharanira intwaro rusange ya Kongo bwihiganiro yaga
Niyo ndangirije iyaga nkabashimiye Shabani Asani afadikanije na Marisha Rene nazwe bari mu buhinga bw'ivyuma bose bagarikiwe na Emmanuel Nirameba naho kuri mikro yari jewe Mabre Kavunjapoli nkabandi abashimiye mwese mugire ibihe byiza naho ubutaha